Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri sita 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Umujyano nyarugutu mitambi seke n'ubwoba budasanzwe bivanye n'inama zitandukanye zagitswe n'abarongoye hano karere ka Katuru muri Kigoma, aho babwiye ko inzuzi zose z'abarundi ziri mu ntara ya Kigoma ziza gusubira mu Burundi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi yahungiye mu gihugu cya Tanzania, ari muri benshi bafise ubwoba bw'uko bashobora gutahukanwa mu Burundi ku nguvu umwanya n'umwanya. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ejo yafashe ingingo y'ukuba irabangiriye gukura abasirikare bari muri Somalia kubungabunga umutekano, nyuma y'uko bigaragaye ko abasirikare ba Somalia batarashika ku rwego rwo kwicungerera umutekano. Abasirikare 1000 mu basirikare bumwe bwa Afrika, 20,000 bo mu rwego rwa AMISOME byari bitegekanije ko batahuka mu bihugu byabo mu mpera z'ukwezi kwa 10, ariko ONU yunguruje gutaha kwabo mu mpera z'ukwa kabiri. Abasirikare ba AMISOME barungitswe mu 2007 gufasha leta ya Somalia mu rugamba rwo kurwanya Al-Shabab. AMISOME ihabwa uburyo bw'amafaranga na ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya. Inama ya ONU ijeje umutekano yongereje ikiringo cya AMISOME gushika ku igenekerezo rya 31 mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019. Ivuga kandi ko abasirikare ba AMISOME bazotangura gutahuka mu kwezi kwa kabiri umwaka uza. ONU yifuza ko igisirikare cya Somalia cyokwiyubaka aka mu ntumbero yo kwicungera inzego hamwe n'umutekano mwaka wa 2021 ahategekanijwe amatora. Murwizatunga kongera akaba n'umunyepolitike Moise Katumbi yashikirije ko yasavye uburenganzira bwo gusubira gutahuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo haranire ikibanza amatora y'umukuru w'igihugu yimirije. Katumbi mu kiganiro kuri telefone yahaye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP aho ari muri Afrika y'Epfo, yavuze ko yasavye abategetsi ba Kongo uburenganzira bwo kuza n'indege yiwe ikarwa ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Lubumbashi, umurwa mukuru w'intara ya Katanga. Katumbi w'imyaka 53 yahoze ari buramatari w'iyo ntara itunze ubutare bwinshi kandi akaba yari mu Birigi kuva mu kwezi kwa gatanu muri 2016. Inyuma yaho acaniyemo na perezida Joseph Kabila. Yasezeranye ko azotahuka guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu, naho yaciriwe igifungo cy'imyaka 3 ku caha cyo kunyuruza imitungo ya leta. Yagirizwa kandi kuba yahaye akazi abacangiro afise igitabo c'inzira c'ubutaliyano kandi amategeko ya Kongo atemera ubwenegihugu bubiri. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19.22, turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro wanyu mu ntara hanini kiza kuba kigizwe n'amakuru avuga muri Tanzania mu gisata c'impunzi z'abarundi aho nko mu ikambi ya Nyarugusu ubwoba ari bwinshi bamuzi z'abarundi zahungiyeyo zivuga ko zabuze ayo zicira nayo zimira zemeza ko zitegekwa kwiyandikisha kugira ngo zitahukanwe ku nguvu kandi zumva ico zahunze kikihari abari bagerageje guhunga bava mu ikambi bariko barasubizwayo reka dutega amatwi umwe mu mpunzi yagiranye ikiganiro na mugenzi wacu je ni Mukankusi iyo mpunzi ntiyashimye ku izina giwe rimenyekana ku mvo z'umutekano
umujyano inyarugusu mu ikambi cyose n'ubwoba budasanzwe bivanye n'inama zitandukanye zagiswe n'abarongoye hano karere ka Kasuru muri Kigoma aho babwiye ko inzuzi zose z'abarundi zimuri mu ntara ya Kigoma ziza gusubira mu Burundi kuko bahunze kamaze gutorerwa inyishu mo tugerekwa n'ibikorwa bimwe bimwe bikorerwa hano mu ikambi nk'uguhagarika urudanda rwa hano ku masoko atandukanye hari isoko yitwa Mungano twari tudandarizamwo aduhaye izinda n'imisuko umuntu wese afite ibidanda zuwabizekuze azaba yarondeye abamuzinda hariho n'ihagarikwa kandi y'amasengero amwe atandukanye aho babitanguye hariho isengero rya Adventiste bari bafite gikorane cy'amahinga abiri ngo ryari rimwe rya mbere ariko babwiye yuko bahagarika ibikorwa bakora icyo baba babyita guhunguka kujya ikindi nubwo budasanzwe bufatiye ku majyambere mavugwa hagati n'hagati hano mu kambi aho bamwe mbere baza batekeye imizigo bamwe bari kujya muri Zambia muri Mozambique mu Uganda n'ahandi aho bamwe mbere baza bafashe n'igisoro cya Tanzania bakaba bagarukanye hano mu kambi y'umuntu
uravuga ngo abantu batekera bajya mu bindi bihugu bava aho ngaho barahunga iki ni iki kibateye ubwoba rutubwiye ko hari amagambo avugwa ashingiye kuba mwarasabwe kwiyandikishiriza gutaha hari uwigeze ahohoterwa ngo mu nkambi
ego biribonekeza aho ibintu bimwe bya ama service yakorwa hano mu nkambi nk'uko kuvugwa ibijyanye n'indero n'ibindi bimwe bimwe bagarika mu bitaboneka aho tujya kwivuza ugasanga nta miti iriho n'amafarmasi aho akorerwa hano mu nkambi badana z'imiti ayishyiriye nk'ibyo rero biraterwa neza yuko ibyo bavuze bagomba kubishyira mu ngiro
ibyo bavuze ushaka kuvuga ni ibiki
byo kutwirukana byo kuvuga bitreka ibintu bitaboneka n'amasomo adashobora kubona
barabirukanye se cyangwa barabwiye ngo mwiyandikishirize mutahe
baratubwiye ko twiyandikishije ngo dutahe mugabo bari basabye yuko bwa mbere gusa hari ubugome bw'umuntu ariko urazi ibikorwa bari kwadukorera mu by'ukuri ntabwo bagomba ko dutaha ku meza bashaka ko dutaha ku nguvu kuduhimiriza twese iriho ikorwa hano mu ikambi ko atabidukeneye gukora ahubwo dukwiye dutsinda kubikorera mu gihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi kirimo abantu benshi bari hejuru igitigiri cy'abantu bari hano mu ikambi
icyo babasaba rero ni ukwiyandikisha hari abatangiye kwiyandikisha
mu bisanzwe aho tumva ibyo himiriza abantu benshi bari bamaze kumva ku mengo biteye ubwoba kandi biranaboneka rero hariho abantu bari bagiye kure bimwe bimwe bitandukanye bya UN byo kwandika abantu ngo bahunguke ariko nta muntu n'umwe bigeze bandika babwiye bakiri batahe urutonde rwo kwandika impunzi kugira zihunguke zatangwa neza rero abantu nibo bacabona kugira ngo bari mu mayira abiri bamwe barahamiriza ngo batahe abandi bakaza ngo nibahindire
hari igihe babahaye se cyo kuzagaruka kwiyandikisha
bavuze yuko ni urutonde rwatangwa neza bazohamagara impunzi ikaza kwandikisha ariko nta kintu batanze neza
none urwo rutonde babwiye ko ruzaturuka hehe
bo ruzajyana na ngo Dar es Salaam kuko niyo byavuye byose byavuye Dar es Salaam byose bigomba Dar es Salaam byafite kwiyandikisha n'urutonde ngo niyo rwozana
ni ukuvuga aho mwiyandikishirije musaba ubuhungiro
oya mu kwinjira umva n'amateka yose n'ibiro byose by'amashyirahamwe atandukanye Dar es Salaam rero bivuye ngari wese arije Dar es Salaam batangura utumenyo zina kugura abantu bahunguka
nk'uko nakubazaga ku byerekeranye n'umutekano harashize iminsi hari abantu bavuga bati hari ikibazo cy'umutekano mu nkambi ya Nyarugusu hari uwaje akabahohotera mu nkambi cyangwa ni ibi bikorwa byo guhagarika serivisi zimwe mwabonaga hanyuma bamwe bakumva ko ibyiza ari uko bajya ahandi
bo ubiravye nta waje ngaha mu guhohotera mu bintu biboneka nko ku rukoba cyangwa ibindi ihohotera bakora niyo terifatiye amajambo no mu nama bagenda bavuga no mu bikorwa bagenda badukorera bitaboneka ariko babizerekana amajambo
none se nkamwe ubwo icyo musaba ni iki uravuga uti bamwe baravuga ngo mwiyandikishe abandi bati memuretse gatoya kuza kwiyandikisha tubanze tubone urutonde nkamwe nk'impunzi murabifata gute murabyakira gute mwifuza iki
kubera yuko icyo tujye twahunze kitarahera mu gihugu cy'u Burundi kubera yuko tuzi kandi ishyirahamwe ryatwakiriye atatu riravuga ku bijyanye n'ihunguka icyo dusaba ko amafungu yokwicarira kigi badashaki bunze barundi hano muri Tanzania kuko baronegwa cyane n'itwese amafungu yiseriki kibazo kubera igihugu bitanukanye byarasimbunze ariko baronegwa cyane twebwe abahungiye hano mu Nyarugusu bigaca bigaruka rero ku n'amazina y'ingene zagiye zibera mu mbiso aho bavuga yuko ntizigiye guhunguka hanyuma batugise n'inama baje batugira yuko aha ata muntu umwe yigeze agisha umwana bisaba rero ko amafungu yokikora kino kibazo cya Inyarugusu bakakiraba neza.
Hari ikindi wifuza kuba wabwira abumva radio Ijwi rya Amerika?
So nubwira abumvira Ijwi rya Amerika abafite amajwi ashyika kure bose badutabarije kubura ngaha hano hantu twabona naho tuyicaye tukagira ingorane umwanya n'umwanya dusaba yuko amafungu yokikora kino kibazo hanyuma nimba hacya Tanzania ite uburenganzira bwo kutwakira kandi kuduha aho tuba batondera ahandi hantu twoja aho twumvuka umutekano watoba umeze neza aho abana bacu bashobora kwiga aho dushobora gusenga aho dushobora gukora ibikorwa bitandukanye n'ikibyiza kukibyiza neza.
Naho mwumvise rero ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi RCR ataco riravuga kuri ico kibazo. Amashirahamwe 18 yigenga y'abarundi yandikiye umufasoni Maya Sahil Fadel ajeje ibibazo vy'impunzi nabimukira ku mugabane wa Afrika asaba kurungika umurwi vyihuta kugira ngo utohoze kuri ico kibazo. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Nairobi Heroje Wirikaneza.
Muri iyo kete amashirahamwe amenyesha umufasoni ajejwe ibibazo vy'impunzi abasaba ubuhungiro abateshejwe izabo hamwe n'abimukira ku mugabane wa Afrika ko impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zisubugerejwe n'ibibazo bitandukanye. Yemeza kuri ruhande y'umutekano muke urangwa mu makambi hiyongera kwiterabwoba impunzi za mazirirwa ku munsi ko zishobora gusubizwa ku gahato mu gihugu zahunze. Ayo mashirahamwe asaba umupfasoni Maya Sahil Fadel kubanguka gutabara kugira ngo icyo yita ihonyangwa ry'amategeko mpuzamakungu yo gutabarana rihagarara. Uko ari 14 aba yarongoye bibukije umupfasoni Maya ko abarundi bangana n'igice cy'umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanyi kuva aho ubutegetsi bwa president Nkurunziza butangurije hamwa ryabiyamirije kiringo ciwe ca gatatu hamwe n'abashatse guhirika inzego mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015 bakanamwereka ko Tanzania ariyo yakiriye benshi kurusha ibindi bihugu ikabirimwo abarenga 270,000. Aba barongoye amashirahamwe yigenga basanzwe nabo nyene bari mu buhungiro bavuga ko kuva president Nkurunziza agendeye intara ya Ngara umwaka uheze agakurikira ijambo rya mugenzi we wa Tanzania yahamagariye abarundi gutahuka iwabo kubera amahoro n'umutekano vyaba vyaragarutse impunzi z'abarundi ziri mu mahano atagira izina. Bamusigurira bagira bati mu gihe ivyaha vyagahomera bunwa bibandanya gukorwa mu Burundi nkuko raporo y'umugwi w'abahinga mpuzamakungu utohoza ku Burundi heruka gusohoka ivyerekana ugusubugerezwa n'iterabwoba bibandanya gukorerwa impunzi z'abarundi ku buryo ukubirukana bishobora kuba umwanya wari wo wose. Umufasoni yarabibazo vy'impunzi abimukira abateshejwe izabo n'abarondera ubuhungiro ku mugabane wa Afrika anibutswa kwi ruhande yayo makenga kandi hari n'ikindi kibazo cuko amakambi abarundi barimwo yegereye urugabano rwa Tanzania n'Uburundi bigatuma urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi mbonera kure ruyinjiramwo gutera ubwoba impunzi bitazigoye. Ayo mashirahamwe ashimangira ivyo yanditse ati inkoho zaratoye mu makambi y'impunzi kandi izo mpunzi ntizisiba kwitabariza yamara ugukingirwa kwazo ntigushemeye na gato. Yongera ko ku impunzi zimwe zimaze kwicwa izindi zikika kwicuma canke zihungira mu bindi bihugu bibanyi mu gihe hari n'izibayeho zinyegeje kubera abakozi b'iperereza ry'u Burundi binjira mu makambi. Abashize umukono ku rwandiko rwarungikiwe umufasoni Maya basigura ko muri iyi minsi heza bivuye ku itegeko ry'abategetsi ba Tanzania impunzi zatwe uburenganzira bwo kuja kudugura mu masoko yegereye amakambi zikaba zanabwiwe kudusoko twose turi mu makambi hagati dutegerezwa kuba twugawe ku itariki ya 15 ukwezi k'8 buca twinjiramwo. Amashirahamwe 18 yanditse atabariza impunzi z'abarundi yamenyesha kwihushanya n'amasezerano agenga impunzi Tanzania ateye ku mukono ico gihugu cubugaraniye abarundi mu makambi y'impunzi cabankira kuja hanze kurondera inkwi zo guteka. Abayarongoye bakavuga kwivyataho bitaniye no kuba mwibohero. Ico bita umugambi w'iterabwoba ku mpunzi z'abarundi bashikiriza ko caseruwe na buramatari w'intara ya Kigoma kuwa 25 ku kwezi kw'indwi turimwo igihe yagendera ikambi ya Nduta akavuga ko ashobora kwirukana impunzi zose kuko zibangamiye umutekano n'ubutunzi bya Tanzania. Basaba uwo bituye ibintu bitatu nyamukuru: kurungika maguru masha umugwi uja gutohoza makambi y'impunzi muri Tanzania gutanguza ibiganiro na leta y'ico gihugu kugira ngo yubahirize amategeko agenga impunzi ya ONU nayo muryango umwe bwa Afrika hamwe no gutegekanya imikenyuro yose ya politike imigenderanire n'amategeko kugira ngo izo mpunzi ntizirukano kuva mwaka 2016 indongozi za leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD zaragize ingendo zitari nke muri Tanzania zijya gusaba kw'abarundi bahungiyeyo botahuka kuko bahunze ubwoba gusa batewe n'abashatse gushika inzego zitorewe n'abanyagihugu gushika ubu ishyirahamwe ryita impunzi ku isi ICR ntacyo riravuga ku bivugwa ko impunzi z'abarundi zishobora kwirukanwa Danahyuza jejwe kumenyesha makuru ku rwego rw'akarere ka Yase muri ICR yabwijwe ijya Amerika kwa zogica yivuze ko kuri uyu wa kabiri eroje uri ka neza Nairobi ijwe ijya Amerika
Ejo ki America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda misiyo se murayimenyere ko nkano mango tubandaniriza ku kiyago cabanyedini mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse hatubwira abatumire bari kumwe nico bagiye kuyaka
Ego Diane nazwe reka ntangure nakira bano batumire Patiri Aristide Ngaboheze umunyamabanga mu biro bikuru bijejwe inyigisho n'indero muri Ekereziya Katolika turasubiye kubaramutsa
Ndabaramukije n'abatwumviriza ndamukije n'abo tusangiye ikiganiro
Apotre Celestin Haragakiza murongoye isengero ry'ivugwa butumwa ryaho Yesu yavukiye riri mu ntara ya Mwaro namwebwe turabaramukije
Turabaramukije cyane n'abari kwatumwa turabaramukije muri Imana bane namwe
Umushingwa manza Atanaze Nikazohera namwebwe turabahaye mwaramutse
Ndabaramukije kijananje ndaramukije abo dusangiye jambo turamukije ko batwumviriza
turamutse n'uyu munyagihugu wo mu ntara ya Mwaro Gervais na Kirutimana yemeza ko yaroze kandi akajani kuzimu turabaramukije Gervais
yego ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo
twibutse abaduteza abiri ko muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kubandanya igice cy'inyuma cy'ikiganiro kubijanye n'uburozi tugashimikira kugutorera inyishu ingorane butera mu kibano Patiri Aristide Ngaboheze tubandanije ikiganiro mwebwe muri mubemera ko umuntu ashobora kugwara ivyo mwise amashetani akamuvugisha nubwo ababiyemera kuba bari mu batanze uburozi nabo bavuga bati nyabuna nitwebwe tubuvugisha mwebwe umuntu nkuyo mumufasha gute
nko muri Ekereziya Katolika turafise ico bita ministere de l'exorcisme nduvuga yuko muri diocese imwimwe yose hariho umusaseridoti ahabubasha n'umwepiskopi gaheza akamuha ugorusha guko ari we wenyene muri diocese nzima azotegerezwa gutohoza yuko vyukuri uwo muntu ivyo bavuga ko ara mashetani yafashwe na mashetani no kuvuga rero nuruhusha ronka ukaba numuhezagiro nububasha aronka buhambaye saba sacerdoti bose maze rero kugira umuntu amenye yuko ara mashetani yamufashe naho nyene kenshi babanza kumurungika kwa muganga nukuvuga abaganga bakaraba ko atangwara nimwe yindi yoba afise niho rero umunyu bashobora kuvuga bati vyukuri uyu muntu ibintu agwaye birasiga ubwenge birasiga n'abaganga muri ico gihe niho rero uwo bita l'exorcist ashobora kumusengera akagira ivyo bita l'exorcisme murumva rero si ibintu vya misi yose ni ibintu no vuga yuko bibagake cyane
batarafati jambo urumva ntumenya ko yavuze yagiriza uwo yanka canke yicura uwo yibaza ko yabayamurutse kuko maze kwicura kurogwa uburozi burinda kuza nibaza je sindarogwa ariko nibaza yuko umaze kuvyicira mukagomba kubigenderamwo nibaza yuko utabura wowe bivugako donc nico gituma amateka ca kingira abantu bagirizwa bene ivyo bintu bari ko barabacoza cyane kubabeshera canke umuntu yihu bubasha bwo kwazi kuvura hanyuma ugasanga yasenze kaje ubuzima bw'umuntu
ariko nubwo amategeko abandanya abihakana cyane nuko se gutanga karorero hari umwana yigeze kwirukanwa ku ishure ry'Igitega ku mashure abiri yagiritswa yuko aja ikuzimu rero baramwihaniye baramwirukana ku ishure nkuyo sinzi ko ashaka kuba yararenganijwe canke ariko nuko ivyo by'ikuzimu na nuje ave yemeza yuko ya yeyo ngira yo biducana navyo nyene ku mayange
no kugura igitabo c'inzira
kigurirwa he
ikigwe no kugura igitabo c'inzira ikigurirwa ikuzimu nyene
kigura amaze gushikanye
Yewe umaze gushikayo araguha fagitire yacaka kugira ati dufate nk'ubu ukuburi haze ufise menshi haze ufise make muga amahera make yanyuma baho ni nk'ibihumbi 600 niyo make umuntu nyarucari
nyamwebwe mwatanze anga
je natanze 800 kugira ngo ico gihe ndonke igitabo cyo gushikaye
mwayihaye nda igitabo cinzira uko dusanzwe twe tubizi kigurirwa mu gipolisi kijejwe imbibe kuri PAF mu gisagara ca Bujumbura mwebwe mwaguriye he
mufata inzira y'ikuzimu nyene niyo uje kukigurira
cyo gitabo kica kibafasha gushika
kujayo no kuvayo
kupfaye no gusubirayo
eh kuburyo ukeneye nko kujya gutorayo imiti ikomeye canke ukeneye gutungisha umuntu kanaka urambwira uti ahupfuye n'ubukene uraza ndakwereke umpe imiliyoni zinizi ndakwereke uburyo ushobora kudandaza ubeho neza atabukene ofise kandi we mwene kujana uwo muntu ukenye mugaho ugakena nico gitabo c'amategeko y'ikuzimu
wewe waragiye ariko ntiwigeze utunga
reka ntibyigeze reka Shetani ntiyemera ubutunga.
Mwebwe mwambwiye kugira mufashe kurondera iryo tunga abantu.
Nukuroga biba birimo.
Hari abantu ahikuzimo.
Ibariyo.
Benshi. Mushaka kutubarira ahantu baca.
Kugenda nico kiyagatanganyika mubona ngaho hakoreshejwe utuntu tw'imiti duke mugaba atari duke.
Mwebwe ko mubi mwaro mwaciye mu kiyagatanganyika.
Yego imodoka ntibona ko zipfina zikadusanga imwaro uri ipakize.
Uwo munsi mugenda mwavuye imwaro sangapi mushika ku kiyagatanganyika sangapi mucinjiramo gute?
Je navuye imwaro mu masambiri yo mu gitondo. Ubwo ndashika ino hakirikare kugira ngo menye amasaha yo kugenda yari kuko yari yambwiye ati saa 8 ntize kugutanga iyo ni ntango yo kujayo rero saa 8 igeze ndamurindira arateba ndamubwira ku telefone we ndagiye atoya ndindira ati ntibaransinyira kugira ndagushikire kugeza aho ndindira sizeri irakwira sizeri ninusu nzambona umutuguraje chanduri ubundi ukayibona kumenga ihagaze mu ibarabara ariko itari mu ibarabara kandi akakwereka tewe ubu rero tugira dufata iyindi nzira iri barabara rica ngaha ligana ngaha iruhande ya Tanganyika iri tugomba tuci turi heba tuci duca aha muri aya mazi turahaca mutama turahaca ati bumereza gatoye ukubita urugohe usanga uri mu kindi gisagara kindi atari kici Bujumbura kandi amazu yubatse amatara ariyo amazi ariyo umuduga wipfuza uriyo ibidandazwa wipfuza biriyo abasore beza bariyo
n'iyindi
nkumi nziza ziriyo
ego ibyo bintu byo kuja ikuzimu mwavuze ko mwagenda kugira ngo mufashe abandi kurondera itunga
ni canke imiti yo kononera abandi ubuzima
mwebwe mwungukiye
twebwe twarahungukiye dufate nkaho nkayo 800 uba waratanze uravuye baraguhaye ico gitabo c'amategeko c'ukuzoza uraranga abakeneye ibyo bakeneye we kuri ayo 800 utanze urashoboye kubona nk'umuntu atunze kaguha nk'umuriyoni canke imiliyoni 2 dufata umuriyoni kuri ya 800 ntiwongutse 200 cugira uti ngo tugende kuko ni wakurihira kugenda no kugaruka
mwavuze yuko hari ikiguzi mutanga harimo gutanga abana mwebwe mwatanzike harabo mwatanze muri kwanya
ico gihe je narabuze umwana ntanga mubari bakomeye nemeye guheba inda iri munda y'umudamu wanje
bigenda gute
byaciye biyikorora birayitwa
ntiwusanga ari bintu byahuriranye
ubundi ugiye iyo nda byatwaye urayibona igituma je bitabayemo uburambe byavuze yuko najanye ikintu kidaciye ubwenge
ndumva bamwe muri mwebwe murongo y'amasengero harimo kwemera ko uburozi bubaho kandi ko ibuzana umutekano muke
reka tuvyite imyuka mibi
dufate ko iyo myuka mibi ihari bamwe mugarumva baravyita ubwo burozi nkuko yabivuze na mangetengete mu buryo butandukanye amategeko ariko ntavyemere kuko bavuga ati nta
bitoba neza niko ndaraba na Jeruve imyaka afise abona ko ari imyaka ikiri mito nta myaka ngira 50 arashikana Jeruve ngira ngo umuntu baramuzanye akamushikana ngahe Bujumbura akamushira nk'umukinindo kubera ataramenyere agacha yibaza ati ha handi ni mu gisagara ni kwa kundi canke akamushira nk'umubuyeza ati ngiye ndikindi gisagara birashoboka ko nawe n'urumva
apotra
nawe n'inge gato
apotra arabihakanye
aho ikintu mbona urumva kumuzana mu kinindo canke mwirohero canke n'umukinana n'ahandi biragoye cyane kuko wowe aho mukininde wamuzanye nivyo rinda gukumusaba ko tanga umwana ari munda ngo akoroke agende abikimaze kugira ngo ashika wahantu umba we byamusabye ko aheba umwana ari munda
imuremeza yuko bibaho yuko ibwo gutanga ibimaze kubaho by'abantu
dufatiye kuvyo yivugiye wenyene kuko ubundi twebwe ntabwo turi imana ngo tumenye ibiri mu mutima w'umuntu ariko wenyine avyiyemereye ku mutwe wiwe akavuga ati jewe ndemera ko natanze umwana wanje no kuvuga ko muri ico gihe twe ntuhagarara ngo nawo watanze ngo nawo yamutanze tubona
ibyo abantu biyemereye byose mwe mubifata uko bishobora kuba ari byo
ibyo wiyemereye
kandi namwe murumva ko
kuko twimutaje n'umwa 12 kubandanya guhera mu wa mbere kubandanya aratubwira neza ko Yesu yabwiye abantu bari wisuzuma ko ni ugize gute ni we wiyizi ndumva kumengo ni we tutaye kumenya uko hagaze
ahantu rero kandi ahubwo aranyibukije apotre ahantu hacahanira makenga kuko yavuze ati utanga ikiguzi gikomeye cy'umwana cyangwa umuntu wewe acavuga inda yakorotse twe tuvuka ruguru inda ruguru ikorotse ntunabimenya ko yakorotse ashobora kuvuga ariki ashobora kuba yavuze n'ikintu cyo bakitabayeho yatubare ati umwana wanje mukuru cyangwa wa kabiri yoba yaragiye cyanke naka mukuru bacha yavuga ibintu bigoye no guhinyuza kandi murazi uko inda zivayo zitari nke kandi bitabaye ibyo hanyuma icekeye umwana
gato apotre sengera abantu benshi ndabona umenga afite icyo
gato cansubira mvuge wa mwana mwavuga birukanye muraraba neza yuko niba bamuhoye kujya mu kuzimu kuko na directeur sindabize ko yo kandi yumvise ngaha mu studio peut-être waba mwagirije ati yagiye mu kuzimu ngira ngo basibye nko mu ishuri hanyuma gashavuga ati yagiye mu kuzimu ko numva
bamwagirije ko atuma haba amasanganya ku bandi bantu
ico nibaza ko bamwagirije ikintu kidashoboka ngo umwana yakwiye gukingirwa ahubwo abantu bamwagirije ni barakwiye gufatwa kuko bariko baramucoza cyane bariko baramwambika ibara kubera atazi
cyara makamesha ndahura nayo kuri ubujyo be n'ubu usinyagize umuntu ngo uyu muntu yararoze uwundi kuko simana namufasha ikaramuroga
ari ikintu nagomba kubaza mu majambo make navuze nti murasengera abantu bo ngahe imwaro abarozwe n'abaroga muremeza yuko abantu bashobora kuja ikuzimu Nkubuye Gervais muri mu bamusenge byukuri muravuga muti yagiye kuzimu ntiyajewe mu gisagara kuko yavuze ko ahikuzimu hasa no ngaha mu gisagara cha Bujumbura
nitwo vyemeza cyane ijana kujyana kwa yagiye mu kuzimu kuko niwe azivugira ubwiwe ariko nitwajyanye ngo tubibone ariko muri ivyo aravyemerera wenyene twero tubaze kumusengera akabohoka byaravuze muri we inshuro nyinshi turafata umwanya wo kumukorera amasengesho y'iminsi ndwi turamuza no gutaguma kuri kuri Eglise turamusengera hamara bohoka aramuzima gushika no musari mu rugo rwiwe aratekanye
ibyo bintu mwebwe mu mategeko mubiha ikibanzi kihe ntacho moragi kwe cyangwa guhinyanyurwa mu buryo bw'amategeko ko mwavuze ati n'amategeko ntatomoye neza
nkaza yuko amategeko urumva nibishasha amategeko rero azarahinduka igihe haba habonetse ibyaha bishasha nibaza yuko ko tutangwe kugira amadeba nibaza yuko bajejwe guhindura amategeko bazava barabati umuntu yemera ko aroga barabe igihano bomuha ariko biragoye no kuvuga yuko bofata abantu bicutse bose ko babaroze baca bahana amategeko yoba atangwe kuja mu kuvyizera ibintazi bitabikwiye kwizerwa kuko ni ibintu byo kugwanya umugabo kame ko amaze kuboneka abataramabuye nkuko mwabivuze bakabona bikagaragara bakanabifirima nibaze ko abajejwe amategeko kuko amategeko arahinduka mu gihe no mu mwanya igihe abantu abonetse ibyaha bishasha tabyana tumara amategeko urumva rero harimo ububisha utegereza gukingirwa nibaza ko bazobihinyanyura kugira ngo
yego reka tugarukirize hano kino kiganiro
ariko imbere yuko mugarukiriza ngaho ngira mvuga akantu kanyuma nibaza aho gahambaye
yego
uwizera imana ivyo bintu ntibiheza ngo bikore murumva rero yuko je ico mpamagarira abantu ndukwizera imana kuko murumva maze kwizera imana wabugwayo urakira wabanaho urumurozo ugahinduka wabanaho utigeze uruga ayo mangetengete ntaheza ngo gukoreko kuko wizera imana
ariko pati mu bisanzu yaba abantu bose bizera imana hari ibyaha byinshi biba bidakorwa ngira n'amategeko hariho batanaza hari imanza baba badafise ama sentare ngira ngo no kubaho ntiyoba ahari mugakwera yuko hariho rero batarizera imana ama sentare akabakiri karakora kumbure n'ivyo ngira ngo byujamo kugira amasentara ashobora gutunganiza abantu nkawo
oya iko kwa cacu nuko tubahamagarira kwizera imana abantu bose ni urukiza rwa mbere ruri
ego reka kumbure tugarukira hano kino kiganiro ngira ngo nk'ivyo bigaragara ko abantu badahwa amabuye canke bakabyara amabuye kumbure tuzobitumira abaganga n'abadusigure ko ari ibintu bishobora kuba biri mu mibiri y'abantu ko amategeko na bamwe muri mwebwe mutemera yuko ibintu nk'ivyo bishobora kuba mu muntu biciye muri iyo myuka mibi yego
Nuko rero harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire biwe bari basangiye ikiyago ncuti bakunzi namwe mwatwumviriza mwakenuye yakoze mugenzi wacu Innocent Kimenyi muhinga bw'ivyuma yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nadrian yamufashije na Diane nahazwe tuzosubire ejo nkaho twahereye muranigwe mubanyu no muvyanyu.